VOA. Ini Radio I Jui ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki 47 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri kumwe na Frederic Nkurikije na Eugene Mukankusi agiye kuducira ku mayange yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Eugene,
urakoze. Frederic, mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Umurwi ujejwe kumenya ukuri mu Burundi watangiye kuri uno wa mbere gutaburura ibisigazwa by'abantu bishwe bakabahambwa mu binogo rusange. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Evariste, uranyumva?
Ndakumva neza, Bugenia.
Ye, watubwira iki gikorwa kirabera hehe? Cyatangiye kuri uno wa mbere, abantu barimo imirambo irimo gutabururwa ni abantu bahambwe mu gihe kingana iki? Ni ryari bahambwe?
Ego Bujenia, nk'uko mubivuze uno munsi mu ntara ya Mwaro, icyo gikorwa kikibera ku mutumba Musenyi wa zone Makamba muri komine Rusaka. Aho rero umugwi w'igihugu ujeje kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi ufatikanije n'umugwi mpuzamakungu uje gutabara imbabare ku isi CICR ufite icicaro Geneve mu Busuwisi, nibo batanguje ibyo bikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bivugwa yuko bagandaguwe mu mwaka w'1972 nk'uko bamwe mu banyagihugu bayibwije Amerika twahasanze bavuga yuko bari bahambwe mu kivunga rero mu gwimo bwo mu gihe k'1972.
Uretse aho ngaho se, muri zone ya Makamba muri komine Rusaka uvuga, hari ahandi haba hari ahantu hahambwe abantu naho baba bazajya gutaburura?
Ego Korotri Daniel agira umunyamabanga mukuru umugwi Sever ujeje kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi, yatangaje yuko icyo gikorwa cyo gusuzuma cyo kuzura ibisigazwa byatanguriye mu ntara ya Mwaro, ariko ko mu minsi iza bazotera baje no mu zindi ntara. Ahambere akaba yaboneyeho kuvuga yuko mu matohoza amaze gukorwa nabo mu mashyirahamwe ahurikiyemo abacitse ku icumu, avuga yuko haharugwa ku rwego rw'igihugu ibinogo birenga 2500 byahabwemo abantu mu kivunga mu mahano Burundi bwagiye burabona kuva bwikokira.
Ubu se abantu nk'abamaze gutaburwa uyu munsi bangana gike?
Icyo gitegere kirago kaba kingora kukibabwira kuko umuhinga w'umufaransa kazi yaje arongoye umugwi wa CICR yananonosoye ibyo kumenya abantu ingene babangana mu gihe bahambwe mu kivunga. Umuganga Tania de la Barde yavuze ko akiri kare kugira ngo batangaze igitegere cy'abantu bahambwe ngaho inyuma y'ibiro bya zone Makamba.
Ndagushimiye cyane Evariste Nzikobanyanka, ubwo iyo nkuru turaza kuyigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Urakoze.
Murakoze namwe.
Ye, ahandi havugwa abantu babiri bishwe na ni muri komine n'intara ya Ruyigi. Nagira ngo twumve niba mugenzi wacu Fidele d'Antoine Nsabimana nawe turi kumwe kugira ngo atubwire uko icyo gikorwa cyabaye n'abagizi ba nabi baba babikoze. Fidele, turi uranyumva?
Ndabumva neza Eugenie.
Ye, aha ngaha mu ntara ya Ruyigi abo bantu bishwe nande? Ababishe bari bamenyekana babicike?
Abo bantu bishwe ku mutumba wa Rangi uri muri zone ya Bisinde komine ntara ya Ruyigi. Bishwe rero nyuma yuho yaho bafatanywe itonga bavuye kwiba mu rugo rurangaho nyene ku Rangi ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, harimo n'amamatera, iradiyo n'ibindi bikoresho. Abanyagihugu rero bakibafata baciye babakubita n'amahiri gushika babishe, kuko bavuga yuko bari basanzwe babagiriza ko ari abasuma ndetse baheruka kure kugwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu, bavanwa mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi, aho naho nyene bari bagiritswa ubusuma bukabije.
Ababishe baba bafashwe se n'ubuyobozi?
Gushika ubu aho turiko turavugana kuri no saha, nta n'umwe arashobora gufatwa mu gipolisi, ariko bavuga yuko bakiriko baragira amatohoza kugira ngo bamenye abari barongoye ico gikorwa kigayitse cyo kugandagura abantu cy'ubwicanyi ndengerabutungane.
Yenda gushimiye nawe Fidele d'Antoine Nsabimana, ubwo iyo nkuru turaza kuyigaruka hano yo mu kanya. Urakoze cyane.
barakoze bagenzi bacu baheje kudushikiza amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe ubunaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga kuva kwiginekerezo rya 16 gushika kwiginekerezo rya 19 cy'uku kwezi kwa kabiri umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mkapa yari yatumiye abarundi mu yindi ncuro ibiganiro igira gatatu iyo mishikirano yari yitabwiye n'abatetsi baratwara Burundi umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe imyo n'amateko hamwe n'abandi banyapolitike bakomeye bafise uruhara muri politike y'Uburundi aho iyo mishikirano irangiriye Mkapa yaratangaje ko abarundi bumvikanye ibitari bike kandi bashimye ukuntu imishikirano yari yateguwe yavuze kandi ko abo banyapolitike basa nabumva kimwe ibibazo nk'amutima yongera arashimira abitavye utumire anatangaza ko giye gusaba kw'inama idasanzwe y'abategetsi bo mu karere yotunganywa kugira ngo yihweze intambamyi zigeramiye inzira y'amahoro mbega ku bwanyu ivyashikirijwe aho iyo nama iyo mishikirano irangiriye mu yona gute murafite akizero biraba akizero mbega abategetsi yo mu bihugu byo mu ntara nibo bakwiye gutorera inyishu ibibazo by'abarundi uyu munsi rero twari twatumiye ubwa mbere na mbere Professor Suru Adolphe ariko gushika ubu ntituramubona telefone yiwe mbona umengo ntariko arayitaba ariko twatumiye kandi na Richard Kiramunda umuyobozi w'iradio Bujumbura News itangaza makuru ikoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi turi kumwe kandi na Idefonse Rugema akaba ari umurundi aba i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza akaba nawe nyine akurikiranira hafi politike y'Uburundi reka dutangwe kuri we mushiga ntahe Richard Kiramunda mwiriwe neza Kiramunda
mwiriwe neza Frederic ndaramukije n'abanywanyi banyu bariko batwumvireje mu Bujumbura
muri beneza namwe mushinga ntahe Defense Rugema
kije mushinga ntahe cyam menyereye kuvuga nacira mu ndarimwe rimwe
nivye
mu second ndi kije ndabara mukije
muri beneza murakome ngaho
ego turaho turashimira imana tumeze neza
ego mereka rero tu tarinze kutesha kanya bariko baratwumviriza dutangwe ko mushya ntahero ishare Kiramunda imishikirano ya nyuma yahuje abarundi mu kwezi kwa kabiri mwayibonye gute
jewe ku bwanje ivyabereye yarusha muri imisi iheze iyi session two kwita session ya kane vyagenze neza cyane kuko cabaye nk'igihute caturitse kuko kuva aho ingorane z'u Burundi zitanguye ku mugisata cha politique titwari bwamenye neza na neza icumwe n'uwundi yiyumvira mu mwanya rero imigambwe yose mu mwanya rero abavuga yuko bariko barahangana na leta y'u Burundi cyangwa n'imigambwe igize leta y'u Burundi yashikirije ivyo biyumvira vyukuri niho twaciye tubona ukuri uko ariko kubanye politike bamwe twabyarabonetse yuko abantu bahurikiye cyane cyane mu cyo twokwita Sinared bari barongowe na Minani bamenyesheje yuko iryo furuma ryose iyo nduru yose bateye mu myaka ibiri iheze kwari gusaba yuko bashiraho leta ya transition binjiremwo nabo nyene baronke ibibanza babashe gutwara igihugu urumva rero ko tugarutse kuri bimwe byo muri 95 94 aho bimwe bita amagabura nyama ibyo rero nibintu tutare tuzi neza ingene byinyegeje vyaraserutse ni igikorwa gikomeye cyane umuhuza Mkapa yagize kugira akoreshe ugwenge bibashe gusokoroka yari yanakinye n'uyo mukino wo kugerageza kuraba yuko leta itoza kuba intambamyi muri ivyo biganiro kugira imigambwe ibashe gushikiriza ivyumviro vyabo neza hama ikindi gikomeye cyane nuko ivyo bashikirije abo bakuru b'imigambwe ivyo bashikirije umuhuza babishize ko umukono ni kuvuga yuko batazosubira kwisubira inyuma iyo bazobishikana igiye bazobishikana mbere rero kuri jewe no kuri iyo sesiyo ya kane yabaye sesiyo nziza cyane kuko twaramenye ukuri uko ariko twaramenye kandi nkumbure no kubabara twarababaye kuko ntitwari tuzi yuko abantu baza barapfa abafuye mu myerekano abapfa bafungwa bakubitwa bicwa batotezwa bangazwa twari tuzi yuko ivyo byose ari kubera gusa ibibanza bibiri cyangwa bitatu muri leta bifuza kujamo ni gushika ha muri uyu mwanya n'icyo no vuga kuri ivyo vyabaye yarusha
ego leka tubaze n'umushya ntahe idefense rugema nawe nyene yarakwirikiranye iyo mishikirano ivyashikirijwe ngaho mwabyakiriye gutega idefense rugema
ego jewe nta donido no novuga kuko narabikurikiranye ariko muri rusangi nabifashe nk'ibiganiro nyene bishaka kuba kugira abarundi turabiko tworonka gahengwe kugira turonka amahoro ariko rero imbere yuko tuja muri ibyo byuko zimwe nibiganiro byagenze na twagomba turabe neza yuko turabe neza yuko ibyo biganiro bigamije by'ukuri kuronderera amahoro igihugu cyacu kuronderera amahoro abanyagihugu kuko turavye ibintu bamwe ariko barafundika uno munsi barafundika kimwe jo kigapfa ugasanga twama muri ibyo ugasanga rero abanyagihugu aho bari cyane cyane nk'abagore mu ngiro ugasanga nta cizere na gito kiriho gituma babona yuko kuva muri ubwo buhungiro ari bya vuba aha rero tukabona yuko nibyo biganiro murumva yuko ibintu twamye tunegura kuva kera ni ibintu twamye tunegura kuko ibi biganiro bizukugarukana amahoro mu Burundi ntitubona igituma ibi biganiro bigigwa n'abanyamahanga biba ari uko duhagarariwe n'abanyamahanga kandi natwe abarundi b'abatwara canke abagwanya leta bose ukamenga babibona ibisanzwe ariko twebwe uko tubibona ibi bintu ntibishemeye na gatoya kuko ibiganiro nyabiganiro nta musunika ntibakubwira ngo genda kuganira ukagenda udashaka n'ibintu biba ku ruhande cyane cyane rwa leta itwara byari ibintu by'uko bategezwa kwica bugufi bakumviriza abagwanya leta bakaraba icyo barondera ibyo rero umutaba atanguye kuza baravuga ati naka ntiyo kwitaba ibiganiro aho murumva yuko ibyo biganiro bidashobora kugira icyo bishitseko kuko hagize gusigwa inyuma muri izo biganiro ni kwa kundi uzosanga bimwe bibaye ubu bahabikiririza inyishu ku ngorane zitarizo hanyuma tuzokwame turi muri ibyo biganiro ikindi nacyo ni uko twogerageza n'ukuri twogerageza kureka kwiha amenyo y'abatwenzi tugomba kuvuga yuko ibintu byose tuzosorega inyishu n'abanyamahanga urumva ibyo mukapa ariko aravuga yuko bagira batumira abandi bakuru b'ibihugu kugira barahabe ingene botora inyishu kuri izo ngorane
ibibazo bihambaye cyane rwose idefense mushikirije
buva kuri leta itwara niyo yategereza kuvuga ati ibyo biganiro turashaka ko biba
idefense mushikirije ikibazo gihambaye cyane rwose eka muvuze ko abarundi cyane cyane abanyapolitiki bakwiye kwikura mu menyo y'abatwenzi eka na Richard mwavuze ibyashikirijwe ko mwabonye ko byari bimeze nk'amagaburanyama ibintu byibutsa 95 94 ikintu ku bwanyu cokorwa Richard kugira ngo abo banyapolitiki bose ku mpande zose bikebuke bareke kubandanya ba bihamenye abatwenzi nkuko idefense rugema abivuze icokorwa n'ikihe yavuze n'ikibazo cy'ukumengo bumva ko ari bisanzwe kugira ngo ibyo biganiro byame bikoreshwa n'abanyamahanga nk'uko umengo mu Barundi ntabashya ntahe bari ikintu cyokorwa n'ikihe bisha
ivyo idefense rugema avuze nk'umushingantahe n'akare asanzwe ari umushingantahe n'umuntu tusanzwe tuyagatuzi nanye afise ivyumviro bishemeye icyo yavuze gikomeye cyane kandi nanje nshigikiye nicerekeye ivyo bintu byo kwama twirukira abanyamahanga ngo nibo baza kuduhuza iyo dufise amatati je nagira nibutse abarundi n'abariko baratwumviriza yuko nirya rusha ya mbere cyenda bona umengo nayo nyene nta mahoro yatuzaniye none ko twicaye hafi imyaka ibiri naho nyene hama amahoro ntagaruke ko twakiye dusubira muri bijya nyene ikindi naco nuko amatwiyumvira yuko mbega bo banyamahanga barakunda uburundi kudusomba yaba nitwebwe twaye dukwiye kwicara tukiyumvira ikibazo cingorane zacu turinze tuzana abanyamahanga mu bibazo byacu nuko tuba dushaka kubasaba badufashe ivyo tugabura badufashe kugira inguvu kugira tushobore kubakoresha kugira ingambo yindi ariyo leta ihari ubu mu ibujumbura iro icune igerageze kugira ivyirekura uzanye umunyamahanga no kugira abagufashije gusa kugira uzoronke ibibanza muri leta nta rukundo rw'igihugu ruhare nico nayo nagira nsabe nkuko mubisabye abanyepolitike bacu bari bakwiye guheba bakavavanura niyo ngeso yo gushira inda zabo imbere yo gushira inyungu zabo imbere kuko nivyo vyama bituma imyaka yose kuva mu myaka ya 50-60 kuva munsi twama turi muri izo njyane zitumwa n'abanyepolitike bashira imbere inyungu zabo ntibihinduka nico kibabaje kubona hati imyaka 50-60 politike yo mu Burundi ikinwa n'abakinyi bagakina ijya systeme imwe ikama ari uko nyene umukino nuhinduka ni mpa ntware mpa zana dusangire cyangwa ndabwira abanyagihugu bafata imipanga babateme cyangwa ndabwira abasirikare bazane ibigwanisho babarase imisi yose bikama ari uko nyene uko nyene uno munsi rero ivyo bintu byabikwiye guhagarara hakaza abanyepolitike bashasha generation y'abapolitike bashasha bashira imbere urukundo rw'igihugu cyo kutamu gifaransa l'amour patriotique igihugu kikaje imbere
yego mushyana he defenseur gema kubgaye mukanye gatoye cyane gose ikintu mubona cyovana abanyapolitike cyangwa abarundi muri iyo nyifato isa nidashemeye mushyana he Richard ikanawe nyine waneguye inzira nziza yobiye
ngume mwakoze kumbaza ico kibazo kuko ibi bintu twabishikije rimwe murabona muri iki gihe bisa nuko abarundi twabuze umuti w'ingorane zacu kandi nkuko umushinga nayo kiramurabivuze izi ngorane tuzimazemo imyaka 50 nibyo ahubwo rero ikintu kigoye nuko kandi twama twirengagiza nuko twama tugomba gutora inyishu ku ngorane tugezeho ubwo nyene mugabo ingorane zagiye ziraba mugabo tukazifukafuka nitugombe kuzitorera inyishu hakiri kare ibi rero biriko birashika ubuntu bibatangaze no muntu waruzaheze kuva intwaro y'ubwamitembagajwe ivyo bintu niko byagiye biragenda aha rero mukaba mubona neza yuko intwaro zigikenye nizo disibije igihugu cacu ubu ufise inguvu ni watwara aha rero nagomba mvuge urabona kenshi abantu bavuga ati ibyo tuvuga n'amajambo gusa mugabo
il defense muravuze ko ufise inguvu ari batwara ariko aho muri ko muvuga nkiyo habaye kudeta umuntu akoresheje inguvu za gisirikare ubutegetsi kenshi na kenshi buca amatora sivyo
ego mizo bica niko ni buca mu matora nivyo ariko ni toreka kunegura leta itwara kuko bariko bigenza nkuko menga n'umugambwe umwe utwara nka kumwe zari kuri trona ibyo bintu nibaza yuko kunegura leta urumva ifwe twinegura tukababwira yuko ibyo bintu byo kugomba kwerekana yuko umenga n'umugambwe umwe rudende utwara ibyo bintu atari byo borekura abandi bakabarekura bakaganira bakabarekura bakabaha umutekano ushobora gutuma nabo baja kwiyamamaza demokrasi
igatsimbatara
mugabo rero muri yego muri ibi bintu rero inyishu twebwe tubona inyishu tubona niki cokugwa kugira izo ntwaro zigikenye zihagarare yego sinshatse kuvuga ngo abatwara ubu bagize kudeta mugabo barerekana neza yuko
ikibazo the first work kibazo ati hoko gwiki kugira iyindi migambwe nayo nyene ije mu banyagihugu ironka amajwi eka habe demokrasi eka ako ni nkakamo mwotera indi migambwe nayo nyene kugira ngo nayo nyene ije mu banyagihugu canke ihabwe uburenganzira bwo kuja mu banyagihugu reka ariko ico kibazo turakigaruka ko nagashaka duhe ijambo abanywa ni radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eugene Eugene mwiriwe neza Eugene muratwumva
allo
muratwumva
turabumva cyane
muri hehe
ni ngambwe isukara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite cyumviro unyarutse
ego baramukije atumire ndetse n'abarundi bose iyo bari mu Burundi no mu makungu ntibagiye impunzi bene wacu bari mu buhungiro ndabakangurira no gutahuka gatubaka igihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma nanje ikibazo nagomba mbaze uyu nyine ahejeje kuvuga yuko intwaro ihari ubu unye ari iy'umugambwe umwe nagoma ndabaze yuko ipolona FNR iplona nami drabarundi ko bo batari muri leta mbega ko bari muri leta mbega ni CNDD-FDD cyanke kuko iyo migambwe nayo iri muri leta ikigira kabiri ni kubera iki bihutira kuvuga cyane yuko umugambwe ari wowe bakumbure wowe twatwaza igikenye kumbure bari wowe wabigize ku butegetsi kandi tuzi yuko neza mu gihe cy'amatora abanyepolitiki babona yuko badashoboye kuba botsinda amatora bacabahunga bakigira kuba ngo amatora ngo ntituyemeye cyangwa ngo amatora yibwe izo zose ni ingendo mbi z'abanyepolitike babonye ubwabo bashaka inyungu zabo ubwabo inyungu zabo bwite atanyungu za bene gihugu n'igihugu baba bafite hanyuma akandi nako kiganiro byo kubigugu ikidoza na ituze nga mu Burundi nuko umunyepolitike wese adoza ari umunyepolitike afitiye umutima w'ugukunda igihugu afite umutima w'ugukunda umwene gihugu urabona igituma jewe ndiko ndaraba ibiganiro bigakuba nimwe narashimye ibindi naho naragaye ukungere zatumiwe ndavye uko byatumiwe n'ababitumiwemo
yego me
ndiko ndaraba ababitumiwemo hari abantu bamwe bamwe usanga bagizwe amabi akomakomeye na cyane cyane bakoze ngamu cy'u Burundi usanga bagizwe n'ubutungane ugasanga abari afite akamaro kanini mu byo boterereye ntibabatumiye uravye nk'amashyirahamwe adare n'izica za politike ntibayatumiye ugasanga abakenyezi ntibabatumiye ugasanga ndetse ugaruka ntibarutumiye iyo yose n'imigwi yari kugira icyo imaze icyo ishikirije igihugu kuko na cyane cyane ko ari twe ari twebwe abene igihugu usanga afite ijambo rinini hiya
urakoze Eugene
yoraba leta n'ubundi nko gutwe twitera kamo nize yicarane n'umuntu azi yuko yashatse kutakurenganzira umuntu azi yuko yashatse gutembagaza ubutegetsi nyabuna
Eugene nibaza ko washikirije icyimbere cyawe reka tuhe akanya abashyira ntaye bagira ico kivuze ko mwabaje ikibazo umushyira ntahe defense rugema reka akwije mu kanya gatoye cyane rwose defense nko mu munota umwe gusa yabaje ikintu yindi migambwe yoba iri muri leta ariko irakora akaba yabaje n'ico kibazo cyo gutwaza igikene mu kanya gatoye cyane rwose ndugakwijambo
ego me twagira twibutse abarundi ngira bamwe cyane cyane abari hagati mu gihugu canke abatwara boba bariko barirengagiza nibabone neza yuko igihugu muri iki gihe ku ntwaro zose zabaye murazi yuko hagiye harabingorana abantu bagahunga abantu bakicwa abantu bagira gute urumva n'ubu nivyo biriko birasubira ariko rero ubuhoho n'ubwa mbere tubona abarundi isinza abarundi barenga 300,000 bari hanze y'igihugu hanyuma bakaba bahunze kubera batumwe n'uko badafise umutekano mu gihugu uwo mutekano wabuze kubera iki ni kubera bamwe bo baba batashimye yuko umukuru w'igihugu yitoza ubwira gatatu manda ya gatatu ico rero mu ncamake twovuga tuti kutemera manda ya gatatu nticari kibazo cotegezwa gutuma murundi ahunga canke atagwa mu mahohero canke agira gute ubu rero twibaza yuko leta ariyo yonyene yovuga ati abarundi bari hanze mu gihugu nibagaruke berekane neza ingene umutekano wabo ubo buronka ingene abo banyepolitike bagarutse mu gihugu ingene bubandanya kwiyamamaza nkuko iyindi migambi hagati mu gihugu ibikora ibyo rero nta muntu wundi yoza kubikora atari leta itwara aha rero nitwoca ngaho ngo tuvuge ngo ibintu ngo umuntu iyo byobazwa nde bibazwa leta leta niyo yobazwa abantu isinzi bari hanze y'igihugu niyo yobazwa abantu bafunzwe niyo yobazwa ingene amafaranga yatagaciro ingene hari ubukene mu gihugu ireta niyo ibibazwa nibareke kurondera abandi bantu boje muri izo botore nyishuzo ngorane leta yonyene nibanze yonyene niyo iri responsable y'ivyo bintu bikorashikira igihugu
ego mukanye gatwe namwe ishaka mukanye gatwe namwe rishare nagira mbire ico muvuze kuvyashikirije na Eugene mukanye gatwe umuntu umwe
je nashaka mvuga cyane cyane ku batumiwe yarusha yavuze ati abajene n'abagore ntibatumiwe nivyo icyo kintu kirababaje sinzi ingene umuhuza yari yashatse kuvyiyumvira mugabo nta bagore benshi twabonyeyo abajene bari basanzwe batumirwa ntibaje ivyerekeye societe civile nayo keshi na keshi ntibibabi bikenewe ko nabo babatumira kuko nta politike nta mukino wa politike bakine ahubwo n'abarorerezi mugabo naho nyene abarorerezi barakenegwa kugira bamenye bazomenyeshe abanyagihugu ibiriko ivyavuzwe n'ibiriko birabera bakaba abatemwa pour histoire rero uyo mukino ingene umuhuza yawukinye nkumbure yashatse nkuko nabivuze mu ntango yashatse yuko abanyepolitike basokorora vyukuri ivyumviro bari bafise ku mutima bikaja ku mugaragaro agaca aronka ico yoshikiriza aba inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu kwezi kuza kwari cyo nico nashobora kwishura
Eugene ari Bujumbura tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na terambere mwiyo neza
mwiriwe
munafise ikibazo munafise icyumviro mu nyarutse
Marisa icyumviro gitoyi twebwe mu Burundi turakwiye ko kugira ngo habe amahoro arama ica umurongo twavuga tuti ibintu bigasubire kuba ibi nabyo bibe n'akarorero turakwiye kumenya yuko intwaro z'abami twadusezereye tukamenya yuko intwaro z'amakudeta twadusezereye tukamenya yuko intwaro fata kibanza twadusezereye nicyo gituma bye byarambabaje cyane kubona uwaserukise na rede avuga yuko hoba guverinoma zo transisi bakavuga bati uwatwara igihugu yotwara igice ubu nawe umushyashya agatwara ikindi birerekana yuko twebwe ikintu kiduteye ingorane mu Burundi ari inzara kuko uvuze yuko umuntu atotwara uri kurwanya manda yiwe ugakivuga yuko wopfuma umuntu inusu umwaka n'inusu nawe ugatwara umwaka n'inusu birerekana yuko ari inzara ibyo bituma nagomba asabe abanyepolitike kugira ngo bose babyumve kumwe kugira ngo bose bakunde igihugu cyane cyane ikibazo giteye ingorane mu Burundi ikibazo cya manda ahubwo ikibazo giteye Burundi ni umuntu wese agenda arigisha amakungu yongera yigisha hari n'abandi ko Burundi bumeze nabi abantu birigo barapfa abantu birigo barafungwa abantu birigo baramererwa nabi
ariko
nagomba ndaguhe
murakoze
gatoyi
none nyarutse nibaza ko atakanya kandi dufise
atamuntu afungwa ko zicaha nikihe basasira ndavikiye Burundi rero gufunze umuntu yakoze ikibi nta kosa biba rikoze kubera no mu bindi bihugu inkozi zikibi zirafungwa n'inzu y'igororero tukuma yuko ari inzu umuntu amererwa ngo nabi mugabo n'inzu y'igororero kugira ngo abanyabyaha bose bahanwe hama ku byerekeye ibiganiro nabyo umuhuza yavuze ko Burundi atabutse leta y'u Burundi atayitumiye niyo kubera icyo mwavuga yuko leta yasibye kandi itigeze isibye
murakoze Jean Claude reka duhe akanya abashinga ntayo bagira icyo bavuze ku cimviro mukirije kandi ibibazo n'amakinga mufise umushinga ntayo rishaka umushinga ntayo iterambere avuze ibintu bisa n'ivyo mwashikirije cyane cyane kuvyerekeye ibibanza n'ukuntu bogabura bamwe bagatwara igice abandi bagatwara ikindi gice muvuga iki ku bintu bishikirijwe n'umushinga ntayo iterambere
ikintu yavuze gishasha muri iki kiganiro tutare bwavuze ke ni cerekeye abantu bavyitwa ko bacafuza igihugu cyabo bagenda baravuga yuko ibintu bimeze nabi yuko abantu birirwa barafungwa bicwa mu mahanga bigakwizwa no mu Nations Unies New African n'ahandi hose icyo kintu ni kibazo gihambaye cyane kuko hariho abarundi bibaza yuko bakunda Burundi mugabo ntibamenye yuko batabukunda ukutariko ni nka kujya umugabo ashobora kwibaza ngo arakunda cyane umugore wiwe mugabo ugasanga ariko arihenda ugo rukundo ntarutumbereza neza siko gwari ukwiye kumera rero hariho abarundi batari bake na cyane cyane bari mu mahanga bibaza ngo barakunda Burundi cyane gose gusumba abandi mugabo ugasanga bari ko barukunda ukutariko uravye ayandi ma diaspora uravye abandi banyamahanga mu bindi bihugu yo bari ko baravuga ingorane zo mu bihugu byabo ntibaje ngaho ngo basuzugurane batukane babeshiranire bagwize insaku bonone baje ku WhatsApp na ma rezo sosio oya bo bo barafata bagahura bagahuza ikintu kimwe bakagitanga ko mu proposition kuri yo leta yabo bibaza yuko iri kwitwara nabi ibintu ntibaba ubusimba rubebe bakajya kuvuga ivyo bishakiye byose byo konona nibaza yuko bataronka n'umwanya wo kwibaza abanyamahanga babana abakurikirana ayo makuru kungurura bumenye n'ahari batari abarundi ingene baca babona Burundi bumeze hari abantu bamwe bisigaye bitera isoni mu buzi bwabo bwa misi yose ngahiburaya kuvuga ko ari abarundi kubera iki kubera izo nkuru zose ziguma zitangwa kungurura bumenye ahantu hose ku mateleviziyo yuko abarundi iyo uri kuravuga ngo leta y'u Burundi ngo irica ngo irafunga iratoteza nibinywa amaraso ntiwibagire yuko uba uri kuravuga u Burundi nawe urimwo uvuze ivyo bintu byose bikakwiragizwa ku isi yose na wewe yo bavuze abarundi uburimwo ukatangura kuzurahunga ahantu bariko baravuga abarundi kubera bariko baravuga ati abarundi n'abicanyi n'abanywa amaraso nta demokrasi bazi batwaje umukazo ntibumviriza abandi ivyo rero bigatuma na wewe nyene ari wewe wari warabitanguye gucafuza igihugu cyawe biriko bikagukako
yego madame namwe mushyana he idefense rugema mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na terambere cyane cyane mubonye ibyasabwe kuhoba ikiringo itwarwa n'abatavuga rumwe na leta n'ikindi kiringo cyo bandanya umukuru w'igihugu muri iki gihe ibyo bintu mwavyakiriye gute mu kanya gatoya cyane gose
ibyo bintu twebwe tubona yuko ari bya bintu by'amagaburanya nk'uko abandi bamwe bavuga ibizo bintu inyishu yotogwa muri izo biganiro ni inyishu yotuma umunyagihugu ahari hose yovuga ati yokwirihutsa akavuga ati inyishu yabonetse ngiye kuba kuja mu buzima bwanje bwa misi yose ngiye kuronka amahoro ngiye kugira iki mugabo kumva ngo CNDD yagabuye na IPRONA ngo yagabuye na SENARED ibyo bintu nta na kimwe bizungura umunyagihugu ibyo abantu babimenye ibyo nibyo kugira gusa abonye politiki bashamiraniye ronke bahe agahengwe k'amahoro abanyagihugu mugabo n'ukurondera ingene amahoro arama azoboneka muri ubwo Burundi bwacu ibyo bintu twebwe nuko twama turiko turavuga hari wagiyeze gucishamo ngo intwaro z'ubwami ngo intwaro za makudeta iki n'iki uwo muntu namubwira ariko atujaniranya kuko intwaro y'ubwami nta kosa yakoreye Burundi iyo ntwaro y'ubwami yahavuye abanyagihugu batabibajijwe iyo ntwaro y'ubwami nta kintu yagirizwa mu mabi ariko arashikira mu Burundi ni nacyo gituma twebwe tuvuga tuti ibyo by'uko ariko arabiganiro abantu duhendana atakintu kiboneka neza cy'ukuri tugomba gushikako twebwe turavuga tuti ahubwo intwaro y'ubwami niyo abarundi baheruka ko amahoro niyo twebwe tuvuga tuti mbega iyo tuvuze iyo uko abarundi bakunda kuririmba gwa gasore ngo iragiye gwa gasore mbe murazi neza iragiye gwa gasore iryo ari ryo gwa gasore iragiye gwa gasore rikuru yasize ashinze intwaro y'ubwami ishingiye ku ibirizwa shingiro iryo niryo ragi rya mbere iryo niryo ragi yahuye ko na nabandu umwe na ba nange ndandu umwe na nabamirikano nababina nabandi nabankumuhari
icyo ndabona kanya gasana kari ko katujana cyane gose ndabasabe mumpe inshu ngufi ngufi
iryo ragi rya gwagasore ivyo rero nico gituma twegwe tubona neza yuko intwaro y'ubwamishinge kwibirizwa nshingiro niyo yonyene ishobora gusubiza amahoro abarundi ibyo bintu bavyanka batavyemera murabona biragoye uno munsi bavuga ngo intwaro y'abahutu ejo hakaza intwaro y'abatutsi
ico kibazo mushira ntahe defense rugema turakigaruka ko ariko reka duhe ijambo ubundi munywanyi Jean Claude muri neza vuga cyane igera telefone vuga cyane muri hehe Jean Claude ikobero
ko muri bitinda
ego me duga ku jambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato cyane
ehwe ikibazo dufite ikibazo kijyanye n'ibiganiro biheruka kuba twebwe uko tubibona tubona yuko atafata kibanza tubona yuko atafata kibanza ikenewe kuko iyo mfata kibanza n'ubundi abantu baguma bicwa mu kayombekerereje tubonye kundine nkuru nziza arimo arica abantu twe ntidushaka yuko haba ifata kibanza ahubwo twe tubona yuko bomufata bakamutwara irahe akajya kwishura ibyakoze hanyuma bakumvikana abanyororo n'inzara irarembetsa abarundi rero twe tubibona yuko tubibona bo banyepolitike bashaka amagabura nyama twebwe rero uko tubibona abanyagihugu bararushe bararembye baricwa barafungwa barakubitwa barahohoterwa barashambanywa ku ngufu ubwo rero twe tubona yuko yorengutswa agafatwa bakamushengeza agahanwa
nagira mushinga ntahe Jean Claude nagira ho fatwa abo bakora iyo mabiti yose reka duhe ijambo ubundi muri wanyu radio ijwi rya Amerika Serge miriweneza murafite ikibazo murafite icyumviro
ndavuze icyumviro nagomba guterera
yego duga ku ijambo
jewe narumiwe kubona batumira abantu bashesha amaraso mu gihugu cy'u Burundi bakavuga ngo ngo nibatumirwe mu biganiro nasaba ko leta y'u Burundi yo batumira imitahe bagahagarikwa bagashyirwa imbere y'ubutungane nicyo nagomba gutera leta y'u Burundi umukuru w'igihugu natwara igihugu neza atwarira abarundi neza nta ngorane kabisa
murakoze Serge reka duhe ijambo abashinzwe ntabwo babiri turi kumwe Richard Kiramunda mugire icyo muvuze ku byiyumviro bishyikirijwe n'abashinzwe ntabwo babiri Serge na Jean Claude mukane gatoya cyane rwose munsi y'umunota
ego jewe nagira ngaruke ku byo bavuze ibintu bidasa mugabo biteye ubwoba abantu bakoresha imvugo yihuta batiyumviriye na gato konsekanse zavyo nka Jean Claude yavuze ati ngo umukuru w'igihugu ngo bari bakwiye kumufata bakamucira imanza bakamujana CPI bakamufunga yaba bishoboka yaba ari ibintu bigigwa nk'uko mu Bufaransa bavuga avec par baguette magique byari kuba byaragiswe kuva kera mugabo si ibintu bigigwa mu munsi umwe gutyo bagaca baza bakayora umukuru w'igihugu bakamutwara CPI ko mufunga ni ibintu bigoye cyane kuko bifata ikibanza umwanya utari muke mutoyi hama Serge nawe agaca avuga ati oya ahubwo abicanyi ni bajya bagerageje bagize manifestation bagize amakudeta n'ibi nicyo rero kibazo gihari uno munsi guta umwe yagiriza uwundi yuko ariwe mwicanye bose bavuga bati uriya wundi niwe yicanye uyu kandi bose nta wovuga ngo ngo nta kuri bafise kuko ubwikanye bwarabaye kandi buraba ku ngambo zose kuko turabikurikirana turazi ingeneye bica biraba nkumbura ubuvyara gabanutse cyane mugabo kigiye byare bishushe gose abari ku butegetsi bara bafise amakosa n'abatavuga rumwe na leta bari bafise andi makosa ajanye n'uko bwikanye ajanye n'uko bunyonyeje icyo rero nico kibazo gihari kindi turetse icya politike hari kibazo mu gihugu cyacu cy'ubutungane icyo kibazo rero cy'ubutungane nico gituma haba insecurity politique mu gihugu cyacu kuko abantu birirwa haraciki imyaka myinshi 50 n'iyindi abanyepolitike bakokeza ubwicanyi bakica abanyagihugu bagahwera bakazimanganya urabona nk'uno munsi mwariko muravuga yuko bariko baratora amafos commune yo muri za 72 na hehe mu myaka 20 bazotora amafos commune yo muri 2015 ibyo byose akabutungane buhari badaciriye imanza abo bantu uzubona kubera kudaca imanza uzubona abo banyepolitike bariko basaba ama immunite provisoire ntibabacira imanza babakure ko ibyaha bakoze nivyo byabaye muri arusha ya mbere
ibyo
byatumye ni ingorane igaruka kuko abanyepolitike babona yuko kugira politike gutsinda ari ukugira abagwanyi ari gusesa amaraso no kwiba cyane ari byo bituma biguha ingufu za politike
bigiye
guhinduka niyo systeme politike igwaye mu gihugu cyacu Rugema if the first Rugema arafise inyishu nawe nyene kuri ibyo bintu mugabo ni inyishu nayo nyene ifata umwanya kugira nawe nyene nabo nyene abarundi bayikegere
Rugema mu kanya gatoya cyane gose nawe mushiga ntahe Rugema i defense mugire cyo muvuze kuvyashikirijwe na Serge na Jean-Claude basana bavuga ibintu bitandukanye cyane gose kwari biba mu kanya gato munsi y'umuntu
igome nibaza yuko ibintu byo mu Burundi byabaye ndanse n'ukuri kuko ubu hari imvugo zibiri hari imvugo y'abashigikiye leta n'imvugo y'abadashigikiye leta nta kintu na kimwe tubona gishobora kuvuga tuti kiragiye hejuru y'ibyo kirabira ibintu kure mugabo hari abarundi n'ukuri tubona neza yuko babashinga ntahe bariho bijunja n'ijambo bashobora kugira ico bavuze kuri ibibazo by'u Burundi mugabo ingorane ni iyihe aho umuntu yovugira ni hehe urabona yifu nk'abavugira leta urumva bavugira leta nyene urumva ntushobora kuvuga ikintu gitandukanye na gatoya canye ngo unanegure ushobora gusanga uguye mu mutego uvuze ugiye ku ruhande rw'abatuvuga rumwe na leta naho nyene ni kwa kundi urumva rero harabuze ikibanza c'umuntu c'abantu bashobora kuvuga bati nyabuna barundi reka tureke kwiha amenyo y'abatwenzi reka tureke kwisamburira ku nkimene zo muci reka twicare turabe ingene ibi bibazo twobitorera inyishu kandi inyishu y'ingorane zihari na ndabisubiremo sizi ingorane ziriko ziraba ngo ni manda ya gatatu canke iki ni ingorane twagiye turafukafuka kuva intwaro y'ubwa mitembagaje
niwe
n'ubu sinshobora kugira kuvuga ngo n'ibintu bidashoboka twebwe turabona neza yuko mu Burundi ikintu gikwiye uno munsi nuko hoba umwami aja hejuru y'imigambwe aja hejuru y'ayo moko aja hejuru y'izo ngorane zose ziriko ziraba umwami ataco yagiza mu byabaye iyo niyo nyishu iyo nyine tubona ko ishoboka
n'ibindi
zose iyo migambwe nta nyishu izokwitorera iyo nyene
reka tubibutse
abana b'imfubyi bajyana atacamira
reka tubibutse inshuti mwese ko niko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Etienne mwiriwe neza
yo miriwe ekome murafate
muri hehe tena muri hehe
ndi mu rumongi
yego duga kwijambo akabazo kagufi cyimbiro
yego murafate kumaka kanyana kuri nafinye ekome zikanero bari ko birabaje nabyungiye iko birabera iyo bari ko biraba ibyo ibintu bifiza cyane mugabo uri kwaraba mu Burundi cyo bizinyaka bindi cyane mugabo nanagaje gutoza kahise kuva muri za 2022 gushika n'ubu abantu bose repolitisi hakurikiranye ku buntu bwe kuri ubutegetsi bose nta muntu n'umwe ate atanira imeza imwe ku bose barongeza inyungu z'igihe ndasaho ntagiye ariko atari bagaza wenyine tindo shingiri nta wundi muntu n'ukuri yakoze ibintu nk'ibi yakoze ibyiza gusa kuko bose
bahirimye ubutegetsi kugira kugira miduga myiza kuba mu magorofa kujya ma kunywa amahenikeni amabisiki muko umwe gihugu muto muto wari agwatumba ugasanga ariko arapfa nabi uri kwa rwini byose byatumbye icyarapotike nyine rero ariko amubare bose bisangiro ntari ngiye cyo mazi yuka nintu zigaruka nziza kuri kwarara yego mahero warusha ya mbere saba inama ishyikirano ariko araba umwe gihugu muto muto wari yaye gusa iyo myaka itanu ihere batoshwara muri abo banyagihugu bato batwabya ruguru babwira ibintu ikigira cyangwa kitagomorora ibintu bahindura ibintu nk'ubuti bw'ubuharagi ubwoya umwe gihugu hari yashonze akabona amazina atanu igihumbi wewe abona yuko ariko ubuhigo oro nabonye ko umwana w'iyigwa ariko aramfata kuri kaminuza kandi yari afite ubutegetsi ubu yari afite uburenganzira ariko aravuzwa kaminuza iragaragara nta bantu barimo
yego me
abantu bere shumaje ashomeye njya mu Burundi anganije ari
Etienne reka duhe akaryo abashinga ntibagire icyo bavuze ku byo mwashikirije mu kanya turabaha ijambo kugira ngo bavuge ku kibazo mushikirije kivuga ko atamunya politike n'umwe yazaniye neza abanyagihugu ahubwo bashira imbere inyungu zabo bagendera mu modoka nziza reka ariko imbere yaho tubanze duhe ijambo Innocent miriwe neza
miriwe
muri hehe Innocent
cyane mu gisagara cya Bujumbura
murafite ikibazo cy'imvuro munyarutse cyane rwose
yego cyo cyangwa n'ifite ibiganiro biheruka kuba twaramushimiye kandi turakenguruka yuko mufata yavuze yuko ibyo bashingiro bigakore ko ama ikindi kigira kabiri bavuga ikigo cyanye manda wana iya myaka itanu bavuga iraheze abo banyepolitiki bari hanze baje kwitegure ayandi matora ya 2020 kuko urabona hasigaye n'iminsi mike kugira twitegure ayandi matora ama n'ikindi kibazo nubaza kigira gatatu none ibiganiro byosubira kuba ryari icyo nicyo kibazo kije na nifite kuko n'abatuganira gutya kuko urabona umwanya uri kuragenda kandi n'amatora urabona ari mu kintu basebe tuganire bari mu Burundi hano tufite kuri amatora ya DG2020 icyo nicyo kibazo kije na nifite
murakoze Innocent mushanahe Rugema dutangure kuri mwebwe icimbura cyashikijwe na Etienne avuga ko abanyapolitiki bashira imbere inyungu zabo ikana Innocent avuga ko abarundi bakwiye kuja mu Burundi kuganira ikabakitegurira amatora azo kwirikira mu kanya gatoye cyane rwose urabe ku isaha umunota umwe
ego me biyoroshe kuvuga ati abarundi bari hanze nibaze tugira amatora ibintu be nibyo ariko murazi neza yuko nkuko nabivuze leta ni yerekane neza yuko ishaka ko abari hanze bataha kandi batunganirwa bashite mu gihugu murazi neza yuko n'ukuri birababaje kubona ngira ntitubibona mugabo muravye abahunze cyane cyane n'ugwaruka ubwo gwaruka ruriko rutanga ishusho ribi y'igihugu kubera aho bari baragowe amaganya atagirwa angana ugasanga ugwaruka bari bageze kugira bitegurire kazoza kabo bige bagire icyo baterere mu gihugu uno munsi ugasanga bariko barangazwa bari hanze ibyo bintu birababaje cyane urumva rero n'ubu inyishu n'ukuri sinje nka ndabahende nta nyishu tubona iri kwiraza yotuma ihumuriza abo barundi bababaye icyo nicyo kintu kibabaje cyane kubera ivyo nkuko baheje kubivuga ivyo zuko abanyepolitike bariko barondera inda zabo ivyo ni ibintu biboneka cyane izo ntwaro zifata kibanza ntacyo zungura ku banyagihugu yego abarundi barashobora kuronka amahoro y'agahengwe mugabo nta mahoro arama dushobora kuronkana izo ntwaro zifata kibanza nta mahoro dushobora kuronkana na leta idashaka yuko abanyagihugu batahuka bakaba mu mahoro yabo banye politike bose kugira baronke nabo ingene byamamaza niba bagomba yuko n'ukuri
il defense mura amakuru muyakurahe avuga ko leta yo bidashaka ko abarundi bahunza ahunguka
okay izo twibaza neza yuko dufatiye kuri ibiganiro bi byari bigira biteguye kugira bibe murabona ko bitabaye ibi rero ikintu nga twovuga nuko leta ntishobora kuvuga ngo uwagize ngo wahakanye manda ya gatatu canke ngo ibihumbi 300 bari hanze sibo ntibagize kudeta ibyo bintu bari bakwiye kumva neza yuko uwanse manda ya gatatu sigicumuro cyotuma yangazwa aha rero mumbabarire kubera mumbaje ico kibazo twagira tuvuge neza ibyo byo kwama bavuga ngo nta kwicara n'abantu ngo bashesha amaraso canke bagize gute twagira twibutse neza yuko na CNDD yatumiwe mu biganiro byabaye kandi nabo nyine bari mu ishamba bariko bari baragarika inganda ibyo rero nuko ibyo z'ukwama bavuga ngo bariya barishe ngo titwo kwicarana ibyo nivyo byishe igihugu nivyo byishe yuko ibyo biganiro bidashobora kuba
ariko
tura abo bashaka kubaganira
iyo ngiye
nuko yohindura igavuga ati ingo twicarane
ariko mushyana ye defense mu bibazo mwashikirije kenshi na kenshi mu bibazo mwashikirije muravuga cyane cyane ko kudahana biri mu bintu bituma mu Burundi hataboneka amahoro reka ariko duhe akanya n'umushyana ha Richard Kiramunda nabe nyene agira icyo avuze ku byari byashikirijwe na Innocent hamwe na n'umushyana ha Innocent na Etienne tugakwijambo
ibintu abarundi
bakamenya
bakagerageza no kubigwanira nuko izo ntwaro z'amagaburanyama zitugaruka mu gihugu cyacu izo ntwaro zo gukoresha amakudeta zo gukoresha imyerekano kugira bafate ubutegetsi ivyo bintu byari kwibagirwa bikanafutwa no mu byumviro by'abanyepolitike turiko turabona muri iki gihe gutwara igihugu bari bakuri abarundi bose kumenya ko ari ibintu biva mu matora ari abanyagihugu baha ububasha umunyepolitike gutwara igihugu muri icyo gihe rero igishobora kugikwa ubu cya mbere nuko hoba hogishirwa mu ngiro une ambiance ipermeta yuko abo banyepolitike bataha bose bakaja kwiyamamaza kuko amatora y'ibihumbi 2020 ari mirije ni mu myaka 3 none bitwagera muri 2020 abo bari hanze batari ko barataha ubu kugira bakore politike biyamamaze bazovuga iki amatora niyagera umukuru w'igihugu azoca yiyongera kandi ikiringo kubera atafise abantu bari ko barahiganwa nabo cyangumbure impanuro gusa no baha nuko bogerageza bakarondera uyo muhuza mukapa akabategurira ingene bashobora gutaha bagakora imyemamazo bagategura imigambwe yabo kugira bazoje mu matora y'ibihumbi 2020 ibindi navyo vyerekeye ayo makudeta ubwo bwicanyi gutwara nabi ibikiri bikigwa muri icyo gihe ivyo bwicanyi navyo si politike ivyo amakudeta si politike bihanwa n'ubutungane nta kindi gihana ayo makosa yo gusesa amaraso ayo makosa yo kutoteza abantu yo gukubita abantu yo kwica abantu yo kwangaza abantu yo guturira amazu y'abantu yo guturira abantu yo kugira ayo makosa yose ayo ntahanwa mu bya politike ngo bazanye amamnesti oya ahanwa n'ubutungane nibwo butungane bukenewe kuri ayo makosa yabaye si umunyepolitike avuga ati njyewe sinshobora kwicarana n'ujya kubera yicaye oya umunyamakosa arahanwa agafungwa ababare bo muri leta babari abo muri opposition uwakoze amakosa ahanwa n'amategeko y'igihugu arimo arahanwa abapolitiki bakabandanya nibatahe rero bategura amatora yabo yo mu bihumbi 2020 hama uzotsindatsinde ntibasubire kuza bararota ivyo bintu vyo kudutesha umwanya twamatiriko turicana twamatiriko turangara twamatiriko turabura biwacu ngo tugiye ngo kugwanya ngo intwari hari oya nibategure politike biyamamaze baje mu matora y'ibihumbi 2020 utsinda tsinde hama ashire programme yiwe mu ngiro
arabe yuko
yosununurira imbere igihugu cyacu
reka tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndayishimiye muri Beneza
Nyiriwe.
Murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse akanya kariko karihuta.
Yego, nagomba mvuge kubijyanye n'ibyo gutahukana impunzi. Yewe mvuga nti impunzi ntizikwiye kubwirwa ngo tahuka, ahubwo zikwiye kwerekwa agateka kazina muntu ngene kameze mu gihugu ari keza. Zonyine zirafata umugambi wo gutahuka batariwe barabahamagara ngo nimutahuke. Rero mu gihe bazaba babona ko mu gihugu hakiri uguhungabana kw'agateka kazina muntu, hari abanyirirwa bakabuga irengero, hari abapfa batoga ibiziga. Iyo kimibaza ko hari umuntu badoza kubwira ari mu kambi y'impunzi avuga ati mbeho nabi hakunda gupfa nabi. Rero urumva nubwa nti leta ntikwiye gufata iya mbere ikubahiriza agateka kazina muntu ku bari mu gihugu, kugira n'abari hanze babone ingeso nziza iri mu gihugu iba ari birakweza. Hanyuma kubavuga yuko leta yatowe atakuganira n'abicanyi, rero agomba ndababwire ko ari ukuyihenda, kuko byose nibaza ko haba mugambo uri ku butegetsi cyangwa mu yindi migambwe cyangwa andi mashyirahamwe, hari uwombwira ko ari uwera nk'umutagatifu ku byabaye mu gihugu cyose kuva mu Burundi bwikuke.
Murakoze.
Ubwicanyi bwagenze aba by'indengarugero kandi bigatuma nabo bari mu butegetsi babatuma ko iyo bari kugira abaganire.
Ndabona akanya kagiye mushikanahe, ndayishimiye. Murakeneye ko abashikanahe twatumiye bagira icyo bavuze ku cyimvira mushikirije. Reka duhe n'akanya. Sinzi nkayo mwiwe neza. Sinzi nkayo, muratwumva?
Ndabumva.
Ikibazo cy'imvira munyarutse cyane rwose.
Yagira ngo byerekeye ibyo abanyapolitike ahungiye hanze kubera ku byavuye kujya manda ya gatatu. Navuga ati ahubwo abanyapolitiki bahunze nuko botaha bakaza kwaka igihugu cy'u Burundi bagashyira hamwe nguvu n'abasigaye mu Burundi abo n'abanyagihugu, kuko gihanze u Burundi si ibyo bya politiki cyangwa n'isi bya manda byikirenze u Burundi. Ni ibyo mu burimi by'ubworozi bitagira neza, bihinduka by'ibihe, bagerageza guteza imbere politiki mu burimi n'ubworozi, bakigisha kugwaruka, kuko ugwaruka nicyo kiba mu ngwara ya kiramisi ibintu biba mu gihugu. Urabona yuko nk'ubu nta buzi nta kikubera izi ngwara zimanda zavuye bitakirimo cyatatu cyangwa ni nziza, kandi hari ibintu bagiye bashyira mu masezerano yabyarusha bitagira neza.
Urakoze. Sinzi nkayo, reka duhe akanya abashinga ntahe bagire icyo bavuze. Reka tubahe akanya bagire icyo bavuze. Ndabona akanya katujanye, dutangwe kumushinga ntahe. Idefense Rugema mu kanya gatoya cyane rwose, umuntu umwe ku byashikirijwe. Ndayishimiye na Sinzi nkayo bavuga cyane ku kibazo cy'impunzi n'ukuntu impunzi zotahuka n'icokorwa kugira ngo zitahuke. Mu kanya gato.
Ego me ndashimye ibyo bintu aheje gushikiriza, kuko ntibikwiye ko ubuvuga ati impunzi nizitahuke. Leta niyerekane neza yuko umutekano hari mu gihugu, berekane neza yuko agateka kazina muntu gakingiwe, berekane neza yuko umuntu ashobora kurima kimbura atankomanzi, berekane neza yuko umunyagihugu abonye umupolisi amubone ko amubonemwo umuntu akingira umutekano, ntamubonemwo umuntu aje kumunyuruza ibintu benshi. Ibyo nibyo bikenewe mu gihugu, nayo ibindi byose kubwira impunzi ngo nimutahuke ibyo ntibikwiye. Leta niyerekane neza icyo iri kwirakora kugira yerekane neza yuko hari amahoro ashoboka kuri bose.
Urashaka kira munda namwe ku byashikirijwe na Ndayishimiye na Sinzi nkayo ku byerekeye cyane ukuntu impunzi zotahuka.
Ku byerekeye impunzi ntacyo norenza ko ku byo iri Defense Rugema avuze ndabishigikiye cyane ku ijana. Mugabo icyo nagira nongere ko ni ku byerekeye byo Sinzi nkayo avuze ku byerekeye abajene. Je mpanuro nagira mpe abajene kugira duso ari cyo cyambo cya nyuma ryo gusozera na cyo kushikiriza, nuko abajene bo kwicunga bakagerageza kutaza baragwa mu mitego y'abanyepolitiki, bakagerageza kutaza barumviriza cyane cyane abo bantu bari hanze birirwa barabarungikira ama WhatsApp ngo gira ibi nibi 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 gira ibi nibi 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 tera hano ngaha, kuko ayo ma WhatsApp yose barayakurikirana ukazibona ejo mu gitondo urafashwe urajyanywe mwiperereza urajanywe mu munyororo baragukubise kugira bumve uyo muntu yagutumye wariwe ijambo nashaka gushikiriza abajene abakiri bato nimwirinde cyane gose abo banye politike babahenda nimwikorere utwi wanyu mwige muheza amashuri mukore utwi wanyu mutere imbere ubuzima mu gihugu cyacu si politike gusa hari ibintu byinshi gose umuntu ashobora gukora bishobora kuguteza imbere ukabaho neza n'umuryango wawe atari politike gusa birinde gose abo bantu babahenda baba aba muri opposition baba aba muri leta bareke kuza barahendwa
nabo banyi izo mpanuro mushe nkahe Richard Ciramunda nizo turangirije ko iki kiganiro cyacu cyo munsi turagushimiye cyane gose Richard Ciramunda ku vyiro mwashikirije eka no kwa mwashuri kwa mwahari turashimiye nawe mushe nkahe Defense Rwema ku vyimviro mwashikirije kana kanya matwe kugira ngo tumuje muri iki kiganiro turashimiye abanywanyi muri radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza vyimviro vyabo turashimiye engineer tukadushimiye kandi na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.